Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Georges Kigogora.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo ya mbere ukwezi kwa Ndamukiza umwaka wa 2025. Ndabaramukije mwe mwese muri ko murakurikira ibiganiro bya Radio Inzamba agateka kawe kaze muri no makuru mu kirundi twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo ngurunguru zikurikira. Hari umugabo arimo batanga umwavu genewe abarimyi b'umuceri mu ntara ya Bubanza yaraye ahagaritswe n'igipolisi akaba yagirizwa kudanaza uwo mwavu mu Kinyegero. Turakubitira mu ntara ya Muyinga muri zone Munagano neza na neza ku mutumba wa Shibare aho ubukene bw'umuyaga nkuba bwugarije abanyagihugu bakavuga ko badashobora gukora imigambi y'iterambere kubera ubwo bukene. Mu gisagara cya Bujumbura hoho ni igiturire gihabwa abapolisi ku gituro cy'amabus kirahoze isoko nkuru ya Bujumbura gisa n'icyabaye ndanse bivugwa ko ubugize icyo afumbatije umupolisi acashigiwe imbere ku mirongo. Mu kanya gato turaje mu idonido ry'ano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubara musanda bahana ikaze murano makuru mu kinyo twabateguriye. Umwe mu bajejwe gutanga umwavu genewe abarimyi b'umuceri mu ntara ya Bubanza yaraye ahagaritswe n'igipolisi mu ijoro ryakeye akaba yahowe gusohora ifumbire abikijije kubo bita abakomisiyoneri kugira ngo aheze ayidandaze. Abo barimyi basaba ko umuntu wari n'igipolisi bobandanya bafasha mu gukurikirana itango ry'ifumbire kugira ngo bagabanye amanyanga avugwamwo. Ni inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Uwo yari ahagaritswe n'igipolisi azwi ku izina rya Marti akaba apfungiwe mu gipolisi cy'Inyamirambi muri komine ya Gihanga. Uwo nawe akaba yari mu bajejwe gutanga ifumbire yaguzwe igenewe abarimyi b'umuceri. Amakuru ava ngaho mu ntara ya Bubanza amenyesha ko yafashwe nyuma y'aho bimenyekanye ko agurisha ifumbire y'abarimyi kuri magendo abanje gukorana nabo yita abakomisiyoneri bamufasha kuyisohora. Abo barimyi b'umuceri basaba abajejwe gukurikirana itangwa ry'ifumbire kubandanya gukurikirana uko ikira tangwa ku neza y'abanyagihugu bayirihiye.
Ifumbire rero ko yayitanga yayihereza abakomisiyoneri bari yateguye abakomisiyoneri rero bakayimusohoreza bamaze kuyimusohoreza na agaca abona kugaruka akayidandaza. Rero twebwe nk'abanyagihugu dusanzwe turi mu muceri kandi duteye umutima uhagaze kubera ko twari twibaza yuko ifumbire itaboneka by'ukuri ibonetse yose ishobora kuba ari nke. Ariko rero twagiye kubona ko ifumbire iza ikwiye ariko mugabo bikagoranira mu bayitanga bakayishyiramo bakabishyiramo amanyanga. Hamwe n'ibyo rero turasaba abajejwe gukurikirana itangwa ry'ifumbire babikore bisunze ko ineza y'umunyagihugu cyangwa ineza y'abarimyi. Tuvuga rero ko bashinga umugwi ukurikirana ibijyanye n'ifumbire kugira ngo tuyironswe ku mwanya kandi turabona ifumbire ikwiye nk'uko tuba twayirishije.
Ibyo bikaba bibaye inyuma y'imyidogo itari mike y'abarimyi b'umuceri muri iyo ntara aho bavuga ko itangwa ry'ifumbire uretse kwitaboneka kandi imirima yabo igiye kononekara ngo niyibonetse itangwa ryayo ntiryaba ririmo umuco.
Pacifique Nkeshimana arakenuye mu ntara ya Muyinga naho sentare nkuru y'igihugu muri iyo ntara yarashiriye umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose umupolisi azwi ku izina rya Anise Niyonzima avuga mu gacimbiri ka Muyaga umutumba wa Kinyota muri komine ya Muyinga akaba yagiriwe n'icaha cyo kwica umukenyezi wiwe Violette Tuyisenge amunize ikizigaciwe yaciye agitekera mu igunira aca aja kugita ku mutumba Kayenzi ku birometero bishika 10 yahari hakorewe icaha mu bucagucagu bwo kuwa 19 Ntwarane umwaka turimo. Sentare ikaba yategetse Anise Niyonzima kurihindisha akababaro abavyeyi ba Violette Tuyisenge ingana n'amafaranga imiliyoni 50. Muri iyo ntara ya Muyinga nyene abanyagihugu bo ku mutumba wa Shibare muri zone Munagano iri muri komine ya Muyinga baridoga bavuga ko iterambere kuri uwo mutumba bicumbagira cyane kubera atamuyaga nkuba bafise. Bamwe muri bavuga ko bafise imigambi yo kwiteza imbere nko mu byerekeye gushinga inganda zitandukanye kugira ubworozi n'ibindi bikorwa by'iterambere ariko badashobora gushika ku ndoto zabo mu gihe batararonka umuyaga nkuba. Mu ishyirahamwe Regidezo barizeza abo banyagihugu ko bagiye kubaronsa umuyaga nkuba mu minsi iri imbere. Ni inkuru ya Edi Claude Nininazwe.
Kutagira umuyaga nkuba ngo nuruhombo runini ku banyagihugu bo ku mutumba Cibari uri ku birometero 2 by'umugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Ibyo bimenyeshwa na bamwe mu baba ngaho kuri uwo mutumba bafise ku mpapuro imigambi y'iterambere ariko badashobora gushyira mu ngiro kubera atamuyaga nkuba bafise. Abanyagihugu bagasaba abarongo intwaro ku rwego rwa komine kubashikira imbere kugira baronke umuyaga nkuba maze biteze imbere.
Zanda rero mukeneye ko ari bahantu habona karagerageje ko kwegera umushinga w'ijende n'amasafabikire kugira ngo ndare yuko bashyira amatara kugira ngo irimo kuza kurandana umugambi wanjye w'urugamba ngo nasanze iharuro yambwiye rindimereye karagiye n'umugambi n'abantu tubanyikanije koko ari ukuntu twiyibona yambwira kirokiyadan iharuro baduhaye twasanze ari iharuro cy'umurengera kuko bari kimiliyoni 10 kimwe cy'amatara kiragishinga cyane kubera ko nk'uko mubibona mu gihe cy'imvura n'izuba
urongoye umutumba Cibare Desire ndacyayisaba nawe nyene abona ibintu cyo kimwe nabo banyagihugu arongoye avuga ko hari benshi bipfuza kwiteza imbere ariko intambamye ikaba iryo bura ry'umuyaga nkuba bigatuma mbere n'ugwaruka gwifuza akazi rurinda gufata ingendo za kure rugiye kurondera ico rirenza
aborozi ngaha bakijambere bavura uburyo bwo gutunganya amagi yabo kigira kabiri amamure akunda gusya cyane kuko abarimyi ngaha barahari ni benshi mu kugira abasi imyimbo yabo kugira barabure agafu bihereza barinda gusafara mu yindi mitumba kure mbere bamwe bakanagira n'amasangane kigira gatatu abakora imyuga mito mito baragwiriye barinda gusafara gusaba ubutsi kure na kure kandi bashobora kwitunganiza imigambi yabo ngaha kuri mutumba wa Cibare Province abarimo bariga imyuga itandukanye baba abadukurira abajeshi intwaro badukurira kubera kuri musantere kuduga n'abajeshi by'amatara kugira barabe icyo dufashe kuri mutumba wa Cibare ko umutumba ni ukuba twarwa nyuma muri kamine ya Muyinga ubutitunganije kandi ndetse n'umutumba utu cyane ko urimo uratera imbere cyane.
Mwishirahamwe Regidezo aho imuyinga barizeza abanyagihugu ko mu minsi ya vuba bazoronka umuyaga nkuba cyo kimwe n'abandi banyagihugu batarawuronka.
Inzamba
tubananije nano makuru twabateguriye haravugwa itangwa ry'igiturire ku bapolisi bakorera ku gituro cy'imiduga kirahahoze hari isoko nkuru ya Bujumbura. Abanyagihugu bakoresha ico gituro mu kuyunguruza bidoga bavuga ko bashobora kumara amasaha agera kundwi barindiriye imodoka ikanwe niyo hagize yiboneka ngo habanza kurizwa ababagize ico bafumatisha abapolisi bakorera. Claude Manirakiza abidushikireko.
Amakuru duhabwa n'abanyagihugu bakoresha igituro cy'imiduga kiriya hahoze isoko nkuru ya Bujumbura barataka ko babangabuye no kubura imiduga ibunguruza. Bavuga kandi ko bashobora kumara amasaha arenga indwi barindiriye imodoka ngo taniyo hari ibonetse habanza kurizwa abafumbatishije abapolisi. Twumvirize umwe mu bari abo banyagihugu. Basaba abajeje intwaro n'umutekano ko bokurikiranira hafi icyo kibazo kugira agateka kabo banyagihugu kubahirizwe.
Kwifasha gusaba abantu babigenjwe bagenjwe gukurikirana umutekano w'abanyagihugu yuko icyo kintu bajyanye nayo ifite ntago igitaro cyakenye cyangwa abanyagihugu barungurwa na bakarangaho ni ukuvuga ngo babiri mu itsinda kimwe gifite igisabwa gikwiye gukorana bitoza abandi bapolisi babacungira abanyagihugu baba bari ku mirongo turasaba ibyo bifuza ngo bagenda bakurikirane hagufi n'abanyagihugu bahinjwe mu gakeka kabo.
Tubibutse ko haze igihe kitari gito ikibazo cy'igitoro cyarabaye akananira abahinga mu Burundi. Uruganda rw'amakuru rwa Radio Nzamba gateka kawe twarondeye uburongoye igipolisi mu gisagara cha Bujumbura turamukena.
Arakoze Claude Manirakiza ishyamwe parse magishinze kukangurira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike kwiterambere irama n'ati umutima uhagaze n'igiturire gisa n'ikimonogoje mu Burundi ishyamwe muzamakungu rwa n'igiturire Transparency International matoza riherutse gukora ryasanzwe Burundi ari igihugu kigira 48 mu bihugu bya Afrika bibangamiwe n'igiturire ishyamwe parse ribona ko icyo kibanza kibi cyo Burundi kibahanini mu kunyonora amatungo ya leta kugira ubutunzi budashima umuco n'ibindi ndi ibyo byose ngo nivyo bituma ubukene guca bw'imonogoza mu banyagihugu nkuko bisigurwa na Fosendi Kumana arongoye ishyamwe parsemba
turacyafite yasura igihugu kijya ibiturire ibyo rero bivakurije barabira cyane ibyo kunyuza amatungo y'igihugu detrune mabyo byabaye ibisanga amasoko sigatangwa gutyo atamutegeka kuri kije ikoresho byare dusanga bikoreshwa kuko bigombye mama yaratozwa gutyo blanchima byo kweza mahera fwe musuma nibindi urabona ko n'amadosiye amwamwe yo kujya turire bisanga amadosiye nkabyo bya baraje kaje kibigenda uko byabire muri ministere yiga cha leta n'amashinga mateka ugasanga yibira bwa ngo haranyumujwe amahera menshi bose berekana ngo mahera ya covid ugasanga bigiye uko byavuzwe muri banki nkuru y'igihugu byavuzwe mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta ngo amahera anyuzwa kandi bakavuga ngo abaze ngo barabazi mbwa bikagenda uko amafaranga y'ubutara atigira aboneka ngo utare buratorwa ngo buragute ngo burashorwa mbwa utigira ubu niyo bwaciye kandi usanga bivuga ngo hari abaronse amahera y'amadovize batigeze binjiza ibidandazwa byose ugasanga bigenda bihera gutyo n'ibindi by'Amerika biravugwa ngo igitoro kiranyuruzwa ibintu n'ibindi mugabo utigira ubona inkurikizi na ntoyi nibaza rero yuko ingaruka ari ishusho y'igihugu itera isubira inyuma.
Fosendi Kumana abona ko kugira ngo igiturire kiyobanuke mu Burundi ari uko leta yokomeza amategeko kigwanya hanyuma ikarushirizaho guhimiriza abanyagihugu kukigwanya. Dusubire tumwumvirize.
Gusa icyo twovuga nuko twoshima yuko kikigeraho gisohotse leta iheruka gufata umugambi wo gushyiraho wa bwami bw'igihugu giturire nkuko twari twabusavye stratégie nationale de bonne gouvernance donc stratégie nationale de lutte contre la corruption umugambi wo gwanya giturire w'igihugu ibyo rero tukaba tubishima mu gihe byabizananye n'ingufu shasha kuko urazi hamwe handikwa ibitabo bikabikwa ibitabo intumbero amategeko mbwa n'ubundi twebwe dutera kamwe hagara hahandi yuko uwo mugambi uhagarara ku bintu bikuru bikuru bikurikira gushyiramo abanyagihugu n'abanani b'inyamakuru mu rwanya igiturire hajya abagira icyo bita denonsasiyo bagakingirwa n'ibimenyesha makuru bikidegembya na cyane cyane mu kudoma ku rutoke aho ibiturire bibiri ko biraribwa na cyane cyane ibiturire byo hejuru byo bikomakomeye ikigira kabiri guhindura amategeko cadre legal amategeko nkuko twari tubisaba kuva kera amategeko usanga afite utunenge hanyuma bagashyiraho inzego zikomeye cadre institutionnelle hari zagiye ziravaho ariko nta gihugu gishobora kurwanya igiturire kidafise icyo bita inzego zihariye zikomeye zifise uburyo n'abahinga mu kurwanya ukaranda hanyuma hagacabaho icyo twita réaction de prévention gukinga bimwe byo kwerekana amatungo ku bategetsi bo hejuru ibijyanye n'ibintu bitavanyika mu mabanga usanga abantu bariko baradanaza bakora ibi bishorera mu buzi bwa leta ibyerekeye gukora mu muco budget transparence budgétaire abantu b'umuntu haratuza kwerekana ibyo bakoze ibyo bita redevabilité yakaba izi nzego zikontura amahera ya leta za kurude konti usanga ziriko zirahabwa agaciro gakomeye ubugenduzi bwa leta ubugenduzi bwa ministere mu bya Sena National de l'Enseignement Financier ibyo byose usanga ari inzego zigumaho kamengo n'ibishusho cyangwa amarokomandaso zasohoye agacabikwa abantu bakuba muri za ngendo z'ahandi na volonté politique ikomeye rero iyo hejuru ku buryo abantu bashobora kurwanya igiturire mugabo usanga hari abantu bamwe bakingiwe ibyo rero byotuma hari ibihinduka tukadusaba ko leta yo bikorerako.
Uyari Fosendi Kumana umuyobozi w'ishyamwe Parcel akaba ari no ngaho agarukiye makuru mu kirundi twari twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye, mwakoze n'abagenzanje bamfashije kuyatorokanya. Mugiraho muba mubawe nawe ubutaha.